kidundi culture amakuru mu kirundi
tabara mukije mwese muteza amatwi ibiganiro byacu kazi murano makuru hagizwe n'ingengo nkuru zikurikira Arabantu bataramenyekana barayibononye amahema yabamwo abanyagihugu bateshejwe izabo n'induga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika muri site yo kumutambara ni muri komine Rumonge intara ya Burunga Umushingamateka azwi ku izina rya Gerard Daniel Ndabirabe yatowe mu ntara ya Butanyerera mu matora aheruka niwe yatowe ngo arongore inama nshingamateka mu kirengo kiva uyu mwaka gushika mwaka w'2030 uyu mushingamateka mu byo yemereye abanyagihugu akaba ari ubuserukizi bubegereye ko bagakurukeza kubiyunguruza n'abunguruza abantu kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ibikorwa byasubiye gutangura mu ntara ya Bujumbura na Burunga byo kunguruza abantu n'ibintu ni nyuma yaho hari haheze iminsi yababa ine abunguruza abantu bahagaritse ibyo bikorwa muraja kuvyumva muri aya makuru Ibumuza tubabwira abadandaza basaba kumenyeshwa amategeko abagenga ni mu gihe basabwa kuyashira mu ngiro Amakuru saya gusa tubafitiye n'ayandi aya makuru muri komu yashikirizwa na Kristalize Harerimana mu winga bw'ivyuma fadikanije na Akeline Bizindavyi twese tubahaye ikaze
Radio Indundi Culture
Ndasubiye kubaramutsa hari umushingwa manza yakatiwe umunyororo wo gufungwa imyaka 20 no kuriha ihadabo y'amafaranga angana n'imiliyoni 50 ico gihano yagikatiwe na sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi uwo mushingwa manza yagirewe n'icaha co kwica uwo bavukana mu ijoro ryo ku munsi w'Imana uheze mu gihe uwo yagirewe n'icaha yorangiza igihano ariko iyo ndishi yakababaro ntirihwe yo sentare itegekanya ko azoca yongera agapfungwa imyaka 50 y'agatsindi kiro ayibutanyerera twakura mugenzi wacu Janahimana
Mwego muhinga mukuru wa gatatu umushigiza manza wa Republika yaringukisha imbere ya Sentare umushingwa manza Elvis Frank Ngendakumana yamwagirije icaha cyo kuba mu ijojo ku munsi w'Imana uheze nk'igihe cy'isaha zine yarishe kandi yabiteguye ubavuka na yarazwe ku izina rya Floris Rusheranzigo batazira Aristote ngomba gukora iryo bara abavukana bari ko basangira inzoga mu bunywero bwo muri hoteli yitwanje Rus iri muri quartier Gabiro mu gisagara ca Ngozi nyene mu nyuma ngo barashwanye bagira ko bararwana muri uwo mwanya Floris Mushiranzigo batazira Aristote amaze kugwa hasi mwene wabo ngo yaciye amuhondaguzibuye mu mutwe uwo nawe ahereza kwitaba Imana umushigiza manza akaba yaciye asaba sentare guhanisha service Frank Ngendakumana umunyoro w'ubuzima bwiwe bwose no kurindisha yakababara y'amafaranga imiliyoni 50 mu gihe uwo yari yashengejwe yiregura imbere ya sentare yaburanye yemera icaha ariko avuga ko ivyo yakoze byatewe n'akabarerwe atari ivyo yari yateguye aca asaba sentare ko yo muhanisha nyabuna ukuriha indishi yakababara y'amafaranga imiliyoni 20 gusa urubanza rumaze kuja mu mwiherero uwo Elvis Frank Ngendakumana yasomeye ko anishije gufungwa imyaka 20 no kuriha indishi yakababaro ingana n'amafaranga imiliyoni 50 ayo nayo akaba ari ayo kuzorera umwana yasizwe n'umuhisi mu gihe yorangiza umunyororo ariko izo miliyoni 50 zindishi yakababaro ntazirihe sentare yamenyesheje ko azoca yongera gafungwa imyaka 50 y'umunyoro w'agatsindikiro muri komine Kayanza n'intara ya Butanyerera Jean Nahimana kuri radio Indundi Culture
Abanyagihugu bateshejwe izabo n'induga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika ubu baba muri site Mutambara muri komine Rumonge intara ya Burunga baratewe impungenge n'ubugizi bwa nabi bwaraye bubereye muri iyo site bwo gutabagura amahema babamwe hakoreshejwe inzembe abanyagihugu bavuga ko gushika ubu batazi ababikoze abanyagihugu basaba ko umutekano wabo wokingirwa Egide Nahayo
Amakuru ava muri iyo site avuga ko mu ijoro ryakeye bamwe mu banyagihugu bazindutse basanga amahema y'amazu babamwo yatabaguwe hakoreshejwe inzembe abanyagihugu bavuga ko bataze babikoza baribo bino bemeza ko bibateye impungenge hagati aho hari ababiroranya n'ubwizi bwa nabi busanzwe cyangwa n'ubusuma bwo mu mazu kuko hari umwe mu miryango wazindutse usanga ibyawo byasohowe hanze nabo bavuga ko bataramenya baribo ababa muri iyo site bavuga ko atari rya mbere ubugizi bwa nabi bubaye kuko no mu kwezi kwa kabiri no kwa kane kuno mwaka ibintu nk'ivyo byo gutabagura amahema y'ababa muri iyo site vyakozwe ariko kubu ari batabagura amahema menshi bagereranije n'ico gihe kuko ubu bavuga ko ubwo bugizi bwa nabi bwakoze ku mahema 13 ku mazaru wa 185 y'ababa muri iyo site ya Mutambara irimo imiryango y'abatwa hamwe n'abanyagihugu bateshejwe izabo niduga ry'amaziki ya Tanganyika riheruka
umushinga mateka Daniel Gerard Ndabirabe niwe yatowe kuri uyu wa kane ngo abo mukuru w'inama nshinga mateka y'u Burundi we yarasanzwe anarongoye inama nshinga mateka irangiye ikirengo agiye kuba umukuru w'ibiro bigize ubwo gwego yatoranywe n'umushinga mateka Fabrice Nkurunziza agiye kubitegera cambere hamwe n'uwitwa Busesi Yankezimana yatowe mu kibanza cicegera ca kabiri abo bose ariko bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD mu vyemereye abanyagihugu harimo buserukizi bubegereye ido ni ido na Norris Nduwimana yakurikiranye ayo matora
mu kibanza cy'umwe wese muri abo batatu bagiye kubazwa ibiro by'inama nshingamateka hari hatanzwe izina rimwe gusa itora ariko riba mu ibanga yisunzwe ingingo ya 16 yibwirizwa rigenga ubwo rwego rija kurangira Daniel Gerard Ndabirabe yatowe mu ntara ya Butanyerera habaye umukuru w'inama nshingamateka mu kibanza cicegera ca mbere hatogwa Fabrice Nkurunziza yatowe mu ntara ya Burunga hamwe na Busesia Nkezimana yatowe mu ntara ya Buhumuza hagiye kubicegera ca kabiri amaze gushikirizwa ibikore sho bijanye n'amabanga yatorewe Ndabirabe imbere ya byose yabanje gusenga
mana zizobandanya ubane natwe naho tuzihenda tugakora ibitabereye batugirira imbabazi abene gihugu baziyumve mu mahoro n'umutekano
ubyo yemereye abanyagihugu muri kino kiringo kizurangira mu 2030 harimo ubuserukizi ubegereye
mu ntara uko turabyimvira kugira ngo abashinga mateka baze baronke amabiro bakorereyo bene gihugu nako nabanyagihugu bose dukubaserukira dukore twubaka gihugu cyatuvyaye
ariko rero yumvukira yo muri komine Matongo mu ntara ya Kayanza mu itunganywa y'intwaro ryahahura yarasanzwe hanarongoye inama nshinga amateka irangije kiringo cyayo kuva mu 2020 yanagabishije abashinga amateka bari bitabye isasa yo kuri uyu wa kane ababwira ko ibikorwa bibaraririye bitoroshe ariko kubahamagarira kwiga ibyo badafisemo ubumenyi bukwiye
bwe hano dukoresha amashini nyabwongo mwigishe bidatevye koresha imashini nyabwongo kuko ntamuntu azokuhura urupapuro dokima zo gukorera ko reka biza mu mamashini ikindi twobasaba nuko hano muzorugira igihe cy'uko musohoka kubona n'abandi mu bindi bihugu rimwe bakunze gukoresha ni icyongereza muze mugishire ku rutonde rw'ibyo mutegerezwa kumenya kuko birababaje ko wogenda mu nama hanze cyo bari ko baravuga dushobore kuvyumva
ibaye inshuro ya mbere mu Burundi kuva mu 2005 umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi utanguye kurongora igihugu ibiro by'inama nshinga amateka birongowe n'abava mu mugambwe umwe ari wo wonyene umugwi utunganya amatora wemeje ko watsinze ayo kuwa gatanu ruheshu uyu mwaka ibi byatumye ku munsi wa kabiri w'inondwi iyo nama nshinga amateka nshasha ihindura ingingo ya 14 yibwirizwa riyigenga mu gace kavuga ko abagize ibiro babwirizwa gukomoka mu migambwe itandukanye bashinga ko abagira ibyo biro bapfa kuba batowe mu bari mu nama nshinga amateka gusa
Norris Nduwimana urakoze tukire mu gisata cha politike nyene kuri uyu wa kane niho umukuru w'igihugu yashikirize cese buramatari w'intara ya Gitega Evariste Ndayishimiye yamuhamagariye kuja imbere abarongoye mu kugwanya ingeso zibangamira iterambere ry'igihugu Liboha Bigirimana agiye kurongora iyo ntara yiyemeje gukorana na bene iyo ntara mu ntumbero yo gushika ku iterambere ido nido nanseti ntangomvu
Buramatari abwirizwa gusonera mu kubahiriza ubutunzi bw'igihugu bugizwe n'amafaranga ibikoresho n'amatongo iruhande y'amategeko na kiremwa muntu hari mu birori byo gushikiriza icese abene ntara ya Gitega Buramatari agiye kurongora kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru wa politiki umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko icatumye hashigwaho intara zitanu gusa zahora 18 bijanye no guhinyanyura itunganywa ry'intwaro y'igihugu aho intara yose izo kwitunganiriza imigambi y'iterambere mu gisata kimwe kimwe cyose kandi ko ubushikiranganji bwose buzoba bufise ubuserukira muri iyo ntara umukuru w'igihugu c'u Burundi yagiriye ko akengurukira baburamatari bahora barongoye intara zine za Gitega Karusi Mwaro na Muramvya kwiterambere rigaragara muri utwo turere bari bajejwe aca saba baburamatari agiye kurongora iyo ntara yagutse ya Gitega kuzobahanuza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ya Kibuye Buramatare ajeje intara ya Gitega ko indongozi ibereye yereka umwonga uhuma n'udahuma abarongoye gutyo amurarikira kugwanya ibiyabura mutwe n'ibiboreza mu kwerekana ingaruka mbi zavyo kugwanya ibisambura imiryango akarorero abarenga ibigo hamwe no kugwanya akarenganyo mu kugibiturire na mpinga yanje yibukije kandi ko indongozi nziza abera akarorero abandarongoye hamwe n'ukubabera umusuku n'umuvyeyi kubene gihugu umukuru w'igihugu c'u Burundi yabasavye umwe wese kugira imbona kazoza mu kwerekana icamaze mu iterambere ry'igihugu aciye mu bisata by'uburimyi n'ubworozi ubutare gukwega ba mukerarugendo ubuhinga bwa none n'amahinguriro bigire imana ribori agiye kurongora intara yagutse ya Gitega yasavye abene ntara kwemera abaje imbere mu iterambere nawe yiyemeza kwisunga imbona kazoza y'igihugu ya 2040 na 2060 arise ntanguva Gitega
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Kitu hano makuru tiyabandanize mu bijanye no kwiyunguruza nyuma y'ikiringo c'imisi yababa ine abunguruza abantu baja canke bava mu zindi ntara baza mu gisagara ca Bujumbura bahagaritse imirimo kuri uyo wa kane ibikorwa vyasubiye gutangura bamwe mu biyunguruza barashimishwa niyo ngingo bamenyesha ko igiciro nko kubituro vy'imiduga yahakorera amashirahamwe atandukanye bitadugijwe ariko kuzindi baradugije igiciro kiri hagati y'amafaranga 2000 n'ibihumbi 5 ndesha iyo miduga rero bavuga ko bahawe itegeko ryo gukora nabanye ni miduga basaba ko igitoro coboneka kugira ibikorwa ntibisubire guhungabana byinshi na Diodone niyo yanzigamiye
igitoro cy'imiduga cha Kotebu mu gisagara cha Bujumbura ni kimwe mu bibanzo kunguruza abantu n'ibintu byasuye gutangura inyuma yaho muri inondwi abagandisha imiduga yo kwiyunguruza bahagarikiye imirimo ushitsaho ubona imiduga cyane cyane igenda mu buraruko n'uburengero bw'igihugu itonze irindiriye abo yunguruza ku biro by'imiduga y'amashirahamwe ubona abanyuragiranwa barondera amatike ariko ubona babikora mu mwidegembyo kuko amabiro yayo nka yose yari yuguruye uyu twahuriye yerekeza mu ntara ya Butanyerera ati ndashima kubona ibikorwa byasubiye gutangura akavuga ko itige cyo kuyunguruza yahora atanga ko ritigeze rihinduka bamwe mu bunguruza abantu bayaze na Radio Indundi Culture bamenyesha ko bashebuja babo bagiye babona babatuma kugira ngo babandanye imirimo nkuko vyahora ariko bemeza ko batazi kiyago co bacarabaye hagati yabashebuja n'inzego z'igihugu kuvyerekeye cyo kibazo nkuko uyu ahabimenyesha kubera n'ubu kibazo c'igitoro kigiteje ingorane habo bunguruza abantu babona ko leta yobareka bakiyumvikanira nabo bunguruza umuntu mbere kugira bose borohegwe amwe mu makuru twakuye mu ishyirahamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu mu Burundi Atrabu yemeza ko habaye inama hagati y'iryo shyirahamwe n'inzego z'igihugu zibijejwe hama haba harafundikwa ko ibikorwa byo kunguruza abantu n'ibintu byo babirabandanya mu kurindira iyindi nama izoza gukemura Burundi ico kibazo itegekanijwe mu ntango za myandagaro no mwaka naho ivyo bikorwa vyatanguye igiciro cyo kwiyunguruza cashinzwe na leta va mu gisagara ca Bujumbura uje mu zindi ntara kuko abiyunguruza babivuga mu mashirahamwe yunguruza abantu nticahindutse ariko kuzindi igiciro bakirengeje ko amafaranga ari hagati y'2000 n'2500 mu mafaranga y'amarundi
Tiodone niyo yanzigamiye urakoze no mu ntara ya Burunga kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kane abunguruza abantu n'ibintu batanguye ibikorwa aho barihisha amafaranga ari hagati y'2000 2835 uva imakamba uza mu gisagara ca Bujumbura naho biruko Buramatari w'iyo ntara we avuga ko ikibazo c'ikena ry'igitoro kizwi ari naho abahamagarira kutikika inyuma y'iryo kena ry'igitoro Serge Sindayigaya
muri iyo nama yahuje abakora mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu yakoranijwe na Buramatari ntara Burunga kuri uyu wa gatatu abagendesha imiduga bari doze ko ibishyiriro byashyizwe na leta bikwiye gusubirwamo kubera intambamyi bahura mu kazi kabo uretse ko bataronka ibitoro ku mastasiyo ibiciro by'imiduga n'ibyuma byayo ngo byigwije na gatatu ufatiye aho leta yashinga ibiciro byo kwinguruza uyu munsi bigeze
igihe leta yashinga ibyo biciro usanga nk'imodokari zinono nshasha yabwo nk'imiliyoni 200 dufata dufatiye ku modoka uno munsi geze mu miliyoni 60 kandi n'ibintu by'ama PS y'izo modoka nyene nabyo nyene byaraduze ku rundi rugero ico gihusanga ipine yabugwa 100,000 n'umunsi geze ku iraki zitatu
abo bunguruza abantu bavuga ko ibitoro bakoresha babigurira ahanini igihugu kibanye cha Tanzania bagasanga bari kubanywesha ku mafaranga y'umurengera aho usanga igishiro cigwije na gatatu badugije naho ibiciro ngo baganwa imwe by'umurengera
igihe bage cha maraka 5 ubageze ku miliyoni mudufashe natwe uhwizi sato atagitotronga mugabo nimba izimodokari z'amatagisi zivuganye n'umukiriya ukumvikana igiciro umukiriya mukajana yabishimye yabikunze uca ducibwa amande y'umuriyoni urumva ko arakababara gucibwa umuriyoni no guca bapfunga
kuri ibyo bibazo parfume n'inyibuka buramatari w'intara ya Burunga avuga ko icyo kibazo cikena y'ibitoro kizwi agahamagarira abajejwe kugenzura uruja n'uruza kudakamisha ibibazo bihari maze bakore ibibereye ngukurikiza amategeko asanzwe ahari
iyo rero tutaronka ibitoro bidukwiye ica mbere mwebwe mwese muri iki gisata duhereye ku nzego z'umutekano asanzwe bakora igico gikorwa cyo kunguruza abantu n'ibintu mutegerezwa kugumana mu mutwe wanyu no mukaranga mutima kanyu ko turi mu bihe bidasanzwe aho mwe wese ategerezwa kugira iforo no kuvuga ategerezwa kumenya ati none kwibintu bimeze gutya ni gihe cyo gukamisha canke ni gihe cyo kugira kiguro mu bandi
ije kandi biremezwa n'urongo igipolisi mu karere kumanuka Jerome ntibogora agahamagarira igipolisi gufata ingingo zibereye na wene baravye ibihe turimo tumenyeshe ko abo bunguruza abantu bari bamaze iminsi 3 bahagaritse akazi bavuye bazinduka basubira ku mirimo yabo kuri no wa kane imodoka ari z'umugoko bwa Coaster zariko zirihisha amafaranga 2,800 imodoka ari ntoyi nazo z'umugoko bwa Probox zikaba zaka amafaranga ari hagati y'2,350,400 uva imakamba gushika ibujumbura Murunga Serge Sindayigaya Radio Inundi Culture
Serge Sindayigaya urakoze abadandaza bo mu ntara ya Buhumuza basaba kumenyeshwa amategeko abereye mbere yo kuyashira mu ngiro kandi agashirwa mu rurimi rw'ikirundi ni mu gihe mu nama na buramatari w'intara ya Buhumuza kuri wa 30 mu kakaro bariko basabwa gukora hisunzwe amategeko no kugira uruhara mu iterambere ry'intara idonido na Pantaleo ntakarutimana
Abadandaza bo mu ntara ya Buhumuza bamenyesha ko bagira ingorane nyinshi mu kazi kabo zimwe muri zo zikaba ari zo gukora batasiguriwe amategeko ibi bigatuma bafatwa nk'abagarariji kandi mu by'ukuri atari byo bibaranga Yeremiya Nyandwi abaserukira muri iyo ntara ati mbere n'amategeko yashyizwe mu Kirundi kuko n'ahari abagwiza tunga badatahura indimi mvamakungu bose kuri uyu mwitwarariko buramatari w'intara ya Buhumuza Denise Ndaruhekere akaba yabaremesheje ko bagiye kubisubiramwo mbere ko izo basaba bifise ishingiro ariko rero abasaba kugira uruhara mu iterambere ry'intara rongoye kuko biboneka ko ku mugwa mukuru uyo ntara hakiri inyuma igereranije no ku migwa mikuru y'izindi ntara zine zigize Burundi mbere ko n'ivyibanze bishika bikabura nako kijanye n'ibisata vyidogegwa nabo badandaza nka regidezo idatanga umuyaga nkuba n'amazi ku murindi ushemeye hamwe n'amakori y'umurengera igisata kijejwe amakori n'amatagisi OBR ndetse bigashikaho muri ico gisata haba no kwishyuza amafaranga amazi imyaka y'indi umudandaza yibaza ngo yararishe ayakwiye hamwe n'ikigo BBN giteba guhimusha z'ubuziranenge abacitura bari muri abo badandaza ibi byose buramatari w'intara ya Buhumuza akaba yemeye ko azobishikana imbere ndetse no kuzotunganya inama ibyo bisata ku rwego rw'intara ya Buhumuza byatumiwe ibuhumuza Pantaleo ntakarutimana Radio Inundi Culture
mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ho bavuga ko bafise impungenge ku bitigire by'abana bakiri bato batwara inda z'indaro mu nama y'iminsi ibiri y'abarongoye amadini n'amashengero yarangiye kuri uyu wa gatatu ubwo bushikiranganje buhamagara abarongoye amadini n'amashengero kufasha kugira indero mu gwaruka igarukigwe abarongoye ayo madini n'amashengero nubwo bemera guhimiriza babona ko n'ubutungane bwokora Jotan iratutse
Ahica tangaje ubushikiranganje bw'amagara y'abantu nk'uko mu mugambi w'igihugu jejwe vyirondoka rijanye n'amagara meza uvyerekana n'abana b'imyaka kuva kuri 10 gushika kuri 14 barengijana batwaye inda mu mwaka uheze w'2024 undwe muri bo bagakorora inda aho umunyamabanga ntahigayezwa muri ubwo bushikiranganje Olivier Nije imbere asanga indero y'ugwaruka igeza hari ndimuka ni ubwo bushikiranganje busaba abajejwe imitima abakozi b'Imana gufasha kugira ngo indero y'ugwaruka igaruke
abana n'abakobwa bakiri bato ariko bara genda mu farmasi kugura kajya kanini bakoresha kugira ngo ntibasame ni runini cyane mu bita pije duyanda ako rero gasigura iki gasigura yuko abigeme bakiri bato bahunze ibitsina hakiri kare kandi ku murindi munini cyane mwebwe rero ntibajije imitima yacu mwumva ahubwo ko igicumuro cyo gusambana kigeze ku murindi uteye ubwoba kandi rero ntibakoresha n'agakingirizo ingaruka ya mbere yo kudakoresha agakingirizo no gucumura haza ama infection agaca yiyongera kuri ya mazambani zitifujwe agaca haboneka avortema.
Abakozi b'Imana baremera guhimiriza ariko kandi basaba ko imico kama y'u Burundi yogarukirwa n'abahumbisha abana bagahanwa by'akarorero.
Ee twafasha tubasabe ko ngo dufasha cyane cyane ikintu cy'imico kama mu Burundi tugaruke imico. Uburyo nitwagaruka ku muco w'Ikirundi wa muco w'uziko tujya n'ibi byose bizodutwara umwanya munini azora umwanya mutoya bizobirangira. Hama icya kabiri cyakora ubutungane. Kukutunga nilipo uzo fata ingingo kuni za ndazindaro baka ndiwa kororida hamye mbenuwezi.
Umuhinga muvye nyifato Renovati Rambona abona ko abavyeyi bakwiye kuganiriza abana babo bakiri bato kuva ku myaka 5 ko bijanye n'ubuzima ndoragitsina kubwiwe ivyo vyofasha vyinshi.
Abana barareka kugira imibonano mpuzabitsina bakiri bato canke bakazobwira batevye nibibe ku myaka 11 12 13 muga azogire 24 nyine 25 gutyo imibonano mpuzabitsina batakoresheje agakingirizo iragabanuka baramenya ingene ikotesha.
Uyo muhinga avunira kago ababyeyi ariko ko ubutumwa bujanye n'amabanga ndoragitsina butabari bumwe bivanye n'imyaka umwana afise.
Jotan iratuzi urakoze ni ku isaha 12:37 ni nano tugarukirije ano makuru. Ndabashimire mwese mwarimo duteza abiri aya makuru mwari kumwashikirizwa na Kristali Zarelimana narifadikanyije mu hinga bw'ivyuma na Kerine Bizindavyi. Mugira amahoro wanyu mwese murakoze.